Radio ijugi Amerika isamina na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse incuti bakunze muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri micro muri kumwe na Jewe Diane nini nahazwe amakuru tubafitiye tuyahera kuyagezwe hirya nino ku isi na mugenzi wacu ejo ni mukankusi.
Agacu kitwaje intwaro karayikishe abapolisi batanu mu majyaruguru ya Burkina Faso. Abagabo bafite intwaro batamenyekanye bishe abofisiye mu gipolisi batanu mu gitero cyagabwe ku bashinzwe umutekano mu majyaruguru y'igihugu mu gitondo cya kare ejo ku cyumweru. Abagabye igitero bagera kuri 15 barishwe nk'uko minisitiri w'umutekano yabivuze mu itangazo. Ibyo byabereye mu ntara ya Suru hafi y'umupaka w'igihugu cya Mali, aho imitwe ya Kiyisilamu ikora n'umutwa Al-Qaeda n'uwa leta ya Kiyisilamu yongereye ibitero muri iyi myaka ishize nubwo amahanga yahagurukiye kuyihakura. Minisitiri ushinzwe umutekano yavuze ko abagabye igitero bateye saa 11 za mu gitondo kandi ko 15 muri bo biciwe muri iyo mirwano. Imitwe ya Kiyisilamu yadutse mu mpande zose z'akarere ka Sahel muri Afurika yica abantu ibihumbi ikura abandi babarirwa muri za miliyoni mu ngo zabo muri Burkina Faso, Mali na Niger. Abantu babarirwa muri miliyoni imwe n'ibihumbi 200 bakuwe mu byabo n'urugomo muri Burkina Faso honyine. Ku bireba Sudani hakomeje gushakishwa icyahuza Abanyasudani nyuma ya kudeta. Abategetsi muri honi bakomeje gushakisha uburyo bwakoreshwa mu guhuza Abanyasudani n'icyakurikiraho nyuma y'uko minisitiri w'intebe akuweho abantu 100 bakihereza imihanda basaba ko hasubizwaho ubuyobozi bwa gisivili. Abantu benshi bagaragarije General Abdel Fattah al-Burhan ko batamushyigikiye ubwo yakuragaho guverinoma ya minisitiri w'intebe Abdalla Hamdok ku wa mbere w'icyumweru gishize akanata muri yombi abanyapolitiki bakomeye. Imihanda cyakora ahanini yari mu mutuzo ku munsi w'ejo ku cyumweru. Ku rubuga rwa Twitter intumwa yihariye ya ONU kuri Sudani Volker Perthes yagize ati twaganiriye ku buryo bwo guhuza Abanyasudani n'inzira ibintu bigomba kunyuramo, nzakomeza kubishyiramo ingufu n'abandi Banyasudani bireba. Perthes yavuze ko Hamdok yari ari mu rugo iwe aho ameze neza ariko akomeje gufungishwa ijisho. Ibikorwa by'umuryango w'abibumbye byo guhuza Abanyasudani byatangajwe mbere y'imyigaragambyo kwa gatandatu, ntacyabivuyemo cyashyizwe ahagaragara. Icy'ingenzi cyumvikanyweho mu biganiro nk'uko abanyepolitiki bari babirimo babivuze ni ibyasabwe ko Hamdok ahabwa ububasha bwuzuye bwo gukora umurimo we kandi agashyiraho guverinoma igizwe n'impuguke zitari abanyepolitiki. Hamdok yasabye ko abafunzwe barekurwa kandi byakurikizwaga mu buyobozi bwariho mbere ya kudeta bikubahirizwa mbere y'uko agira indi mishyikirano iba. Amerika ihangayikishijwe n'ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu muri Myanmar. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ko zifite impungenge nyinshi ku bivugwa ko ingabo zishinzwe umutekano za Myanmar zihohotera ikiremwa muntu muri leta ya Shin. Mu bivugwa harimo gutwika no gusenya amazu arenga 100 na za kiliziya z'abakristo. Itangazo rya Departement ya Leta muri Amerika ryejo ku cyumweru rigira riti twamaganye ibikorwa by'urugomo nk'ibyo by'ingoma ya Birmania ku baturage ku ngo zabo naho basengera, bigaragaza uburyo ubuyobozi butitaye ku buzima n'imibereho myiza y'abaturage ba Birmania. Amerika yahamagariye ihagarikwa ry'urwo rugomo. Myanmar iri mu bibazo guhera ku itariki ya mbere kwezi kwa kabiri kuva habaye kudeta ya gisirikari yayobowe na Min Aung Hlaing nyuma y'imyaka 10 hageregezwa demokarasi. Isubiraho ry'ubuyobozi bwa gisirikari ryateje uburakari imbere mu gihugu no mu mahanga. Muri Ethiopia ingabo za Tigray n'iza Oromia zivuga ko zafashe imijyi ibiri ku muhanda w'imodoka zihuta. Imitwe ibiri itandukanye ihanganye na guverinoma ya Ethiopia yavuze ko yafashe iyo mijyi ibiri ejo ku cyumweru mu gihe minisitiri w'intebe yatakambiye abaturage ngo bafate intwaro. Ubushyamirane bukwirakwira, hari impungenge ko bushobora guhungabanya igihugu cya kabiri mu bituwe cyane muri Afurika kigeze gufatwa nk'inshuti itajegajega y'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi mu karere karimo umutekano muke. Minisitiri w'intebe Abiy Ahmed yahamagariye abaturage kwifatanya mu rugamba ku mutwe wa TPLF w'ishyaka rigenzura intara ya Tigreya mu majyaruguru ya Ethiopia nyuma y'uko ingabo za Tigreya zivuze ko zafashe undi mujyi wo ku muhanda w'imodoka zihuta uhuza umurwa mukuru n'icyambu cya Djibouti. Mu ijoro ryejo ku cyumweru inyeshyamba za OLA za Oromia intara ituwe cyane ya Ethiopia zavuze ko zafashe umujyi wa Kemise uri mu birometero 53 uvuye mu majyepfo ya Kambodja kuri uwo muhanda w'imodoka zihuta zijya mu murwa mukuru Addis Abeba. ingabo za Tigray zavuze ko zizakomeza kurwana kugeza ingabo za Amhara zivuye mu karere kashyizwemo ibitwaro bikomeye ko mu burengerazuba bwa Tigray no kugeza guverinoma yemeye kureka imfashanyo ikinjira mu bindi bice bya Tigray.
Ejo ni mukankusi urakoze kuri makuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza aya nayandi nibutse abakunzi b'ijugi y'Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Tuti bakunzi b'ijugi y'Amerika nongere ndabashimire ko mubandanya kumva ijugi y'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41, mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi ry'Amerika. Ingingo nkuru z'igice cya kabiri cy'amakuru yo muri kano gatondo. Mu Burundi abakora akazi ko guhererekanya amafaranga bakoresheje telefone mu buhinga bwitwa Limikash bavuga ko uno munsi baza guhagarika akazi.
Niryo tegeko ariho uce tumwe twashoboye gusoma, tubona ko hari itegeko rivuga ko umuaja mu gihe agize ikibazo cy'amafaranga bakamwiba ibyo atashobora kugenda kubivuga muri limitere azokwimenya.
Uyu ni umwe mu bakoresha ubuhinga bwa Lumikash bwegukira ishyirahamwe Lumitere mu Burundi. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mu kanya isase mube hafi y'amaradiyo yacu. Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunze ibijwi rya Amerika mu gihugu cy'u Burundi nari ndabiciye ku masonga mu kanya nkitangura. Abakora akazi ko guhanahana amafaranga bakoresheje telefone mu buhinga bwa Lumikash bagabisha ko baza guhagarika akazi uno munsi ku wa mbere. Basigura ko intandaro ya vyose ari amasezerano mashasha yerekeye inyungu bakura mu ishyirahamwe Lumitel ryo gutumatumana kwa makuru bakukira ibanki nkuru y'igihugu BRB mu mfunyapfunyo yo ihamagarira izo mpande zibiri kumvikana kugira ngo banyagihugu bafise amafaranga yabo mu matelefone ngendanwa ntibahahombere. Ibindi tubazumenyesha makuru wacu Pierre Claverne Nkuru ari Kigali mu Rwanda.
Ishyamiro Mitere rijejwe gutumana tumana ko amakuru mu Burundi ryashizeho amategeko mashasha agenga igikorwa cyo kurungika, kubika, guhanahana no kubikura amafaranga hakoreshejwe amatelefone ngendanwa. Ayo mategeko ntawurizwa ko nabo yega bose. Abakora akazi ko kurungika, kubika no kubikura amafaranga biciye muri ubwo buhinga bwiswe Lumikash bavuga ko bagiye kuhahombera, bagabishije ko bagiye guhagarika akazi hamwe ayo mategeko adahinduwe. Uyu akora ko kazi arasigura urwo ruhombo ingene rumeze.
Niryo tegeko ariho uce tumwe twashoboye gusoma, tubona ko hari itegeko rivuga ko umuaja mu gihe agize ikibazo cy'amafaranga bakamwiba ibyo atashobora kugenda kubivuga muri limitere azokwimenya. Hariho ibyuko umuaja bamwibye canke carte sim itakaye ikononekara mu gihe ibi birimo amafaranga ibyo atashobora gukurikirana. Twebwe twemera neza kuri amakori n'amataxi mbere twari twaranabirondeye kuva kera ingene twobikora, ariko ntitwari twari twabirose. Rero twashaka yukora imitere ahubwo ko yari yumvire ko turiha amakori n'amataxi baje bacu bo bikora mu bundi buryo.
Ishiramiro imitere rigira kabiri mu gihugu muyafise abanywanyi benshi nkuko vyerekanwa n'ikigo kijejwe gucungera ubuhinga bw'itumatumana ko amakuru ARCT. Abenshi bagwiriye mu bisagara abandi hagati mu gihugu. Abafise ubutunzi bwabo amatelefone basaba ko icyo kibazo curabigwa hagufi n'inzego zose zibijejwe kugira ntibahahombere utwabo.
Ndaruka mbizi ba ku bantu bafite amakatsime ya limitere buguruje ama limitage ziba kuba aja bahora babikoresha ariko bayiyungunganya no kubakiriya kandi kuko hariho ahadafata rewo bategereza gukoresha limitage. Bishoge rero uruhombo rwo kwa maruri kwikote zose ababikoresha n'ababikenera. Leta ko yo dufasha ikavugana na limitere bakaraba ingene icyo kibazo cyotorega umuti bonyene amayinite cyangwa amahera aratakara tukabura ukuntu dushobora kuyarekama.
Abo bakora akazi ko guhanahana amafaranga bahamagara abafise ubutunzi bwabo mu matelefone kwihutira kubukuramwo kuko kuva ku munsi wa mbere atagikozwe bashobora kuhahombera. abo barungi kandi bakanakira namafaranga vuye hanze y'u Burundi basaba leta kurabira hafi ico gisata
leta nayo twayisaba ko yoba hafi y'aya masosiyete ya telecommunication kubera amakontra basinyisha abantu sanga harimo imitego imwe kandi itorohereza babo ariko barakorana nayo
ishyamiro miter ryo risigura ko amategeko mashasha ryashizeho ari mu ntumbero yo gutunganya neza ico gisata cyo kubika no kubikura amafaranga inzego zibiri za leta ibanki nkuru ya Republika y'u Burundi BRB n'ikigo kijejwe gucungera ubuhinga bw'itumanatumanako amakuru ARCT zafashe mu minwe ico kibazo mu itangazo zashize habona mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu ibanki nkuru y'igihugu irakebura abakozi bakora akazi ko kubika no kubikura amafaranga ko batohirahira ngo bahagarike akazi izo nzego zibiri zerekana ko zitahura imyidogo yabo yamara kubabwirizwa kugenza make kugira ngo abanyagihugu bafise amafaranga yabo mu matelefone ntibagwe mu mporero ibanki nkuru y'igihugu yemeje kandi gukurikiranira hagufi ico kibazo kugira ngo imenye imvo n'imvano y'imyidogo imaze iminsi yibonekeza muri ico gisata co kurungika kubika no kubikura amafaranga biciye ku mirongo ya telefone abakora ako kazi basabwa kubandanya ukuri kwamye ibikorwa vyabo mu kurindira ko inyishu itomoye iboneka Audace niyo nzima icagira ca mbere c'ubutwari banki nkuru BRB n'umuyobozi mukuru w'ikigo ARCT Samuel Muhizi mwitangaza ateye ko umukono baragabisha ko ubutanga amafaranga azuhagarika akazi azobihanirwa bikomeye ibanki nkuru y'igihugu igira ko ihumuriza abanyagihugu ko atanumwe azuhahombira ubutunzi yabitse kuri telefone yiwe abicije ku buhinga bwo gutumanatumana kw'amakuru Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe ry'America
Pierre Claver Niyonkuru urakenuye duce tubandaniriza muri Republika Demokarasi ya Kongo aho bamwe mu banyagihugu b'abakongomani babandanya guhunga ibitero mayimayi mazimisi igaba ahitwa mu bibogobogo muri territoire ya Fizi intara ya Kivu yepfu abavuga inyijwi rya Amerika bavuga ko igihugu cy'u Burundi canka kubakira inkuru irambuye numenyesha makuru ijwi rya Amerika muri Uvira Vedaste Ngabo
ibitero by'abagwanyi ba mayimayi byibasiye akarere ka bibogobogo Kuva tariki ya 13 y'ukwezi kw'icumwaka 2021 byisha abantu barenga 15 bitwika imyana irenga 13 ndetse binyaga amatungo abarirwa mu bihumbi nk'uko bitangazwa n'abayobozi w'akarere ka Bibogobogo bamwe mu baturage b'ubwoko bw'abanyamurenge bateshejwe ibyabo bari gushaka ubuhungiro mu gihugu cy'u Burundi bavuga yuko bagira ku mpaka wa Gatumba bakimigwa n'abakozi bashinzwe abinjira n'abasohoka ramu namagaje numwe muri izi mpunzi ziri gushaka ubuhungiro bagaruriye ku mpaka wa Gatumba
turimo kugenda duhunda tuvuye mu bibogobogo turi impunzi dufite ibyangombwa byose abakongomani bakatutambuta kuri duwane twashika ku Barundi bakama banga ko dutambuka habe n'umusambo habe no gupimwa korona ntacyo barimo kudukorera barimo kwama dusubiza inyuma gusaba ntibakeneye ko dutambuka twebwe dukiramiranye ingenzi zibereje mu ndi twaragiye twirwa kuzoba n'abana turasubira turagaruka nimugoroba habaye ejo kandi turasubira turagenda abana birwa bapfa nabi barira ku musozi baguma kutwimira baratwangira turagaruka nta na jambo tuvuganye tudasanzwe tudapimwe corona
Chantal Nyazahabu nori mu bahunze bava mu Bibogobogo bashaka ubuhungiro mu Burundi avuga ko bashatse ibyangombwa byose by'inzira bibemerera kunyura ku mipaka ariko bagera ku mpaka w'u Burundi njibana birebe
turimo gushaka ku mpaka bagatumba nyine bakatubwira ngo nitugaruke dusubira iwacu ntaho twaye tuja ngo ntabwo ari iwacu tukongera tukagaruka twahura nabandi bakatangira gutora inkoni badukubita ngo dusubire iyo twavuye iwacu kandi ntahari nyine mazu baratwitse nk'abarazinyaze takintu na kimwe gihari ntaco subiza y'umuntu
ariko ku bakongomani bari kwemera mu gatambuka
ku bakongomani bari kwemera tugatambuka ntakibazo na kimwe ikibazo gifite abarundi
aba bakongomani batangazwa n'uburyo Igihugu cy'u Burundi cyanze kubafungurira imipaka ngo bahabwe ubuhungiro.
Twabahungiyeho tuzi ko ari abatabazi badutabara, ariko ntiduhaye tumenye impamvu yatuma dukimiranwa twebwe abagore n'abana ku mugongo, neza ari guma kuba ryizo bari kabica, ineme bikabarya abana bemwe barwaye malaria kubera kwirwa kuzuba, barwaye diare kubera kubura ico bari bakirwa kuzuba, babaye banywa amazi y'ico, none tazabara bafite imbaraga n'ubushobozi n'urukundo. Turamenyeza kugira ngo mudutabare muduheze ubuhungiro
kubera iyi minsi itatu abo baturage bamaze basubizwa inyuma bageze ku mupaka wa Gatumba muri bo hari abatangiye kujya mu ngambi zo mu Bugande
twahise kujyamo mu Bugande kubera mu Bugande ariho bari kwakira impunzi aho twari tuzi kuko bashobora kutwakira ari na hafi ni Bujumbura cyangwa se Burundi ariko batwanze batwimiriye duhitamo kuja mu Bugande kuko ariho bari kwakira impunzi kindi wacu harasenywe harashira tubona ko nta buryo nta mutekano tubafitiye wo kuhicara kubera kuko nanone ababidukoreye bataraja kureba kiri hafi.
Juvenal Twaibu numwe mu bashinzwe uburenganzira bwa muntu muri Uvira avuga ko nta mpamvu iyo ari yo yose umuntu uri guhunga ubwicanyi ashobora kwangirwa ubuhungiro aho yiteza amahoro n'umutekano. Aba baturage bavuga ko ku ruhande rw'umupaka wa Congo batari kubimira usibye ibyangombwa by'inzira n'amafaranga y'igipimo cya corona bari kubasaba. Usibye aba bari guhungira i Burundi babuze inzira, hari abandi bari guhungira mu Bugande mu gihe abandi bakiri baraka mu rusengero ndetse no mu rusenda Kafulwe, Kakukwe ndetse na Mutambara. Veda Singabo kubwararijwe rya Amerika Uvira mu tarachi vyepfo
ayagezweho mu gisata cha sport naho tuyahereye mu Burundi. Umurwi wa New Star kwa gatandatu indwi twaye dusozereye wararonse uburenganzira bwo kuzoserukya mu nkino za Afrika zizohuza imigwi 16 yabaye iya mbere iwabo mu nkino za Basketball Africa League. Uwo murwi umenyerezwa na Richard Patrick Ngwizuruvugo yaciye mu murwi wa Reg na Tigre mu Rwanda akaba yakuriye mu murwi w'Urunani. Mu kiganiro na Radio Ijwi rya Amerika Patrick yamenyesheje ko ari akamwemwe ntangere kubona umurwi w'u Burundi useruka muri izo nkino aganira na mgenzi wacu Desire Hatungimana.
Richard Patrick Ngwigiruvugo umenyereza umugwi wa New Star uhejeje kuronka uburenganzira bwo kubandanya mu mahiganwa yo gukurakura namwo mu nkino za Afrika zihuza imigwi yabaye ya mbere iwabo Basketball Africa League. Mwakinye inkino zibiri kandi mu zitsinda zose. Ugwa mbere mwasumbije Cobra Sport yo muri Uganda ku manota 63-46 Urukino rwa kabiri naho mu mutsinda ku manota 78-78 ya Ulinzi Warriors yo muri Kenya. Wiyumva gutega mumenyereza inyuma yo gushika kuri iyo ntambwe mu bikesha iki
kintu kimwe nashaka gushimira Imana cyane ku bwe cyane twaronse ingene byagenze byose turashimira Imana dushimira n'abaturumise abarongoye ekipe ntambwe ingufu nyinshi bashizemo kugira dushike ngaha kugira amahiganwa urabona ko iyo tutayakinaga ari uruhombo ku gihugu no ku mugwi navuga ko musanga aricyo kintu cya mbere umuntu atangura gushima hama ku cyerekeye ingene ko tuyatsinze nuko tuyashoboye kurengana ntibyari byoroshe imyiteguro ntiyabaye myiza cyane nuko twaba twabyifuza nk'abamenyerezi ariko ndibaza yuko ubu ari ikintu gikomeye cyane ikintu twize kandi n'amahigwe twaronse kugira dukine ayo mahiganwa akurikira.
Ayo mahiganwa nyine muzohora n'iyindi migwi yafashe ibibanza vya bibiri vya mbere mu matsindi wabo n'imigwi itoroshe mugiye kuyategura gute
na mahiganwa batoroshe na mahiganwa asaba ingufu nyinshi na mahiganwa urabona ko harimo uravye ekipe dufise ego ni ekipe nziza ariko bisaba yuko ushiramo nk'abandi bantu bikunze bishobose bivanye n'uburyo tukaraba tugashiramo andi maraso mashasha agafasha abahinguvu abo bandi bakiri batoyi barimo ko dufise ekipe kiri jeune cyane n'ukuri numva ko n'ukuyitegura kubera atandukanye n'amahiganwa turimo kandi urumva ko n'amahiganwa ashobora kudushyira ku rundi rwego rukomeye kubera urwego tugiye gukina rudushyira ko twokina amahiganwa ya bar finale za bar nubwo kandi ko byose ari imyiteguro tugiye hamwe staff technique tukagenda hamwe n'abarongoye ekipe numva yuko atakibuza yuko naho handi tuzobashika mani tugiye imbere numva ko tuzobashika kuri n'icyo kintu navuga ariko kimwe nshimira abakunzi ba basket nshimira abarongoye imigwi ya basket nshimira abarongoye umugwi yantu kuri barakoze ibikorwa bikomeye cyane intambwe nziza ku gihugu intambwe nziza ku bana b'igihugu ku bana b'abarundi navuga yuko ari ikintu gikomeye cyane dutegure dushyire hamwe dutegure iyo round ikurikira kubera ni round itaba yoroshe ni round umwe wese aba akwiye ashyiramo ingufu nyinshi cyane kugira ashobore gushaka kurajya amahiganwa y'amafinali ya bar numva ko kandi birashoboka byose kuri n'icyo navuga ama kubyoherwa turaryohewe cyane ari twebwe ari abakinnyi abarongoye umugwi gusa nuko tuzokomeza dukora dushyira imana imbere dukora dushyira ibikorwa imbere ama tukaraba ko twoshika amafinali ya bare kandi byose birashoboka.
Coach Richard uravye uko abakinyi babo bitwaye muri izo nkino urashima
nokuri kugira abagwane batsinda urukino n'icyo kiba kitoroshe ariko nanabashimira muri rusange kubera bitanze ibyo twagerageje kuganira mu matrainement bagerageje kuri kurera ko babishiseko nabona ko barimo bakinye benshi aribwo bwa mbere bakinye amahiganwa izi bari na Amazon 5 muri rusange iganwa n'iganwa twagerageje no kuganira n'abakinnyi duse objectif imwe twese tuzi aho dushaka gushika naho turi naho tugira turi ko turondera kuja rero navuga ko muri rusange twese turi hamwe objectif ni imwe gukina aya mahiganwa nk'umukinnyi nibyo twagerageje kuganira ni visibilite ikomeye cyane yaba umukinnyi yaba umuentreneur yuko tugerageza gushika kure hashoboka kandi tugatera n'iteka igihugu yajya ekipe isohoke igihugu idarapo ry'u Burundi riraduzwa mu makuru bavuga yuko no kuri ari igikorwa gikomeye coba turiko twese tuzi
gukina izo nkino bifise akahe kamaro ku mukinnyi no kumumenyereza
kuvyerekeye ico kintu no kuri wese se target yo gushika kure shoboka kandi nkuko nemeje kubivuga ni visibility ku mukinnyi abayo abantu benshi baba bakeneye abakinnyi abari aba agent benshi baje kubivuga novuga ko muri rusange nico novuga ko kiriho turiko umwe wese afite objectif uravye no kuri turese n'abakinnyi n'abarongoye umugwi bose urana ko ari objectif kuberamo akantu katari gato igashobora kuba kuboneka turamuse tugeze kure hashoboka novuga yuko icyo cyo ni target dufise twese ya nyangiro dufise gutangurira ku mukinnyi gushika kuri barongo ekipe hama kindi no nk'umumenyereza no kuri ni kujya inasubiye kuvuga ku mukinnyi no objectif
inkino za Basketball Africa League ziheruka kubera mu Rwanda warazibonye urabona abantu bazitabira uko bangana niyo babaje baturutse bizungura iki gihugu cy'u Burundi cyanke umugwi serukira gihugu
namayiganwa ego narimaze kuyabona nayo narimaze kujamwa ariko yahinduye izina kare kwa kinari Coupe d'Afrique ariko twatuye kinari eliminatoire za bal ari bord dukin ariko numva yuko namayiganwa adasa kurona ko asaba inguvu nyinshi asaba uburyo bwinshi kubera kare twaragira tutsindiye muri zone amarika cha tubandanya tukakina Coupe d'Afrique ariko ubu akaba hiyongeremo ko amahiganwa ari menshi natwe biduha experience biduha gutegura ama equipe bashaka na n'igihugu kirabyungukiramo kiraboneka Burundi buramenyekana washaka na equipe nationale irakomera iyo bakinye amaze gukina ama match nayo bararinda nabwo baba bafise bavuga ko muri rusange ico kuri amahiganwa ya bar afasha imanje mumenyereza ndiga byinshi ndamenyera byinshi kandi nta muntu atokwifuza gukina ajya amahiganwa ari umukinnyi cyangwa umumenyereza nkuko nabisubiyemo
kwitabira inkino muri Tanzania byaciye kure cyane kuko amafaranga yari yabuze kubera ubushikiranganji bw'inkino n'ishyirahamwe rya Basketball mu Burundi muja gukina bitabashigikiye mugenda mutiteguye neza ntabwo bako ubwo buryo bushobora kubura mugasanga muratakaje ayo mahirwe yo gukina inkino mwimirije za bar
je no vuga yuko kubinyerekereje n'umutekinisiye ngo mashira mu imbaraga yuko nogira ibintu muri tekinike twarakorona ngo uburenganzira amandazi yuko abantu baba barongoye basketball abantu barongoye umugwi n'abakunzi b'urukino rwa basketball amashira amatandukanye ndibaza yuko je mu ruhande rwanje no batera kama ko budushigikira akadufata mu mugongo hama amahiganwa yose asigaye tukayashikamo hama tugaterateka igihugu muri rusange navuga ko biba bitoroshe nuko bimbagije ariko je sinabivuga ko cinshi cyane ariko ndibaza yuko nkuko byabaye naho bitari byoroshe ko tuhuza ndibaza ko nivyo bindi ndibaza ko bizokunda nitwagira ko tubwire iyo faze ikurikira
nakaye kamo wotera abakunzi ba basketball kugira muzoseruke mwikwije atawe bacishamo ijisho
ndumva ko je nanje notera kamo abakunzi ba basketball yuko bodufata umugongo bakadushigikira hama tukagenda kubera ni bembera ry'igihugu riba riduze hama no gwaruka gwa Burundi rukamenyekana bakamenya Burundi aho uri naho buhagaze n'ubwo ko musange n'icyo kandi ndabashimiye cyane Radio Voix d'Amérique ugire umunsi mwiza.
Patrick Ngwijiruvugo natwe turagushimiye kuri kino kiganiro hayi radio Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana ari kucukorerwa mu ngata na Jean-Claude Munyandinda wagiye kutubwira amakuru agezeho mu gisata cha sport mu Rwanda.
Mu mukino ino cya basketball, ikipe y'ikigo gishinzwe ibirebana n'ingufu mu Rwanda Reg Basketball Club niyo yegukanye igikombe cya shampiyona uyu mwaka. Ibi yabigezeho nyuma yo gutsinda Patriot Basketball Club mu mikino ibiri ya kamarampaka yabaye kwa gatanu ndetse no kwa gatandatu. Kwa gatanu, ikipe ya Reg Basketball Club yatsinze Patriot Basketball Club amanota 66-63. Kwa gatandatu nabwo irongerera yisubira yitsinda amanota 64-49. Impaka zirangiriraho Reg Basketball Club ihita itwara igikombe. Umukinnyi wayo Olivier Shaka ni nawe watowe nk'uwahize abandi bose muri shampiyona irangiye. Kwegukana igikombe cya shampiyona byatumye ikipe ya Reg Basketball Club ihita ibona uburenganzira bwo kuzahagararira u Rwanda mu irushanwa rya Basketball Africa League itagombye kunyura mu majonjora. Mu mupira w'amaguru, shampiyona y'icyiciro cya mbere yatangiye mu mpera z'icyumweru gishize. Kwa gatandatu habaye imikino ine. Kuri Stade Kamarampaka i Rusizi, ikipe ya AS Kigali yatsinze Espoir FC ibitego bibiri ku busa. Rayon Sport yatsinze Mukura Victory Sport igitego kimwe ku busa kuri Stade ya Kigali i Nyamirambo. Umutoza wungirije w'ikipe ya Rayon Sport Marcel Romami yemeza ko icyatumye batsinda ari ubwitange abakinnyi bagize mu kibuga.
Ikipe ya Mukura ikintu twayirushije ni determination. Abakinnyi bari determine kuko bitewe na match twakinnye ejo bundi kwa kane, ejo twagiranye nabo inama turabayireka turababwira kuba tutabashije kubona igitego kuri match twakinnye ejo bundi kwa kane ya La Jeunesse, ariko uyu munsi twababwiye ko tugomba kugutsinda byanze bikunze kuko Mukura yaradutsinze iwabo. Nibyo, ifite abakinnyi beza, ifite umutoza mwiza, ndumva ko ikintu cya mbere ni ugutsinda kuko twabasabye ni intsinzi.
Ku ruhande rwa Mukura Victory Sport, umutoza Emmanuel Remesha avuga ko ntako abakinnyi be batari bagize.
Ntago byari bibi, igice cya mbere nicyo twagira ngo ntago twari mu kino neza, ariko mu gice cya kabiri twagerageje gukora ibishoboka byose ngo twishyire igitego. Ntago byadukundiye, twabonye mu okazio biranga bo biradusaba rero gukora cyane match ya Gasogi. Birumvikana ko ari match tugomba gushyiramo imbaraga zose kugira ngo turebe ko twayitsinda. Nibaza ko tuzakora ibishoboka byose kugira tubone ko twabona amanota atatu, ariko ntago narenganya abasore twakinnye, twakoze ibishoboka kuri twebwe mu ruhande rwacu. Dufite akazi gakomeye ejo bundi kwa kabiri.
Nyuma y'uyu mukino wa Rayon Sport na Mukura Victory Sport kuri icyo kibuga cya Stade ya Kigali i Nyamirambo, hakurikiyeho uwa Kiyovu Sport na Gorilla FC, warangiye Kiyovu Sport itsinze Gorilla FC igitego kimwe ku busa. Kuri Stade Muganda i Rubavu, ikipe ya Gasogi United yatsinze Marine FC igitego kimwe ku busa. Ni intangiriro nziza kuri ikipe y'umushoramari Charles Kakoza uherutse gutangaza ko ikipe ya Gasogi United iri mu makipe ashobora kuzatungurana muri iyi shampiyona.
Uko ntekereza kugeza uno munsi, iyo urebye igikombe gihe cyose, hari amakipe abari favori, ubwo habarimo APR toujours, hakaba harimo Rayon Sport, hakaba harimo njya numva bavuga za Police, nkumva bavuga za SD Kigali, njya numva Kiyovu nayo ibivuga. So ibyo buri muntu wese iyo shampiyona igitangira aba yumva ari favorite kuri icyo gikombe, ariko ntekereza yuko abantu bashobora kuzatungurwa kuko ashobora kuzaba gutungurwa gukomeye cyane gushobora guturuka ku ikipe ya Bugesera n'ikipe ya Gasogi.
Ejo ku cyumweru nabwo habaye imikino ine. Kuri Stade Ngoma Ikibungo, ikipe ya Police FC yatsinze Etoile de l'Est ibitego bitatu ku busa. APR FC yatsinze Gicumbi FC ibitego bitatu kuri kimwe kuri Stade ya Kigali i Nyamirambo. Kuri Stade Muganda i Rubavu, Etincelles FC yanganyije na Rutsiro FC ubusa ku busa. Ikipe ya Musanze FC yatsinze Bugesera FC ibitego bitatu kuri kimwe kuri Stade Ubworoherane i Musanze. Ejo ndetse n'ejo bundi kwa gatatu, shampiyona izakomeza hakinwa imikino y'umunsi wa kabiri. Ejo kwa kabiri hazaba imikino itatu. Gorilla FC izahura na Marine FC kuri Stade ya Kigali i Nyamirambo guhera saa sita n'igice. Nyuma y'uyu mukino kuri Stade ya Kigali i Nyamirambo, ikipe ya AS Kigali izahura na Kiyovu Sport. Ikipe ya Mukura Victory Sport izakira Gasogi United kuri Stade Huye i Butare. Kwa gatatu hateganyijwe imikino itanu. Police FC izahura na Espoir FC kuri Stade ya Kigali i Nyamirambo. Kuri Stade Bugesera, ikipe ya Bugesera FC izahura na Etincelles FC. Rutsiro FC na Rayon Sport zizahurira kuri Stade Muganda i Rubavu. Gicumbi FC izahura na Etoile de l'Est kuri Stade Gicumbi, naho APR FC ikazahura na Musanze FC kuri Stade ya Kigali i Nyamirambo. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwari muduteze amatwi, aha niho duce tuba turabangirira amakuru n'ibiganiro byacu vya kino gitondo vyari biremeshejwe na Joe Diane Ninahazwe. Dushimire abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bashikire. Muri bo harimo Facile Lagibehu yavyegeranije ahanje, turongera mu biganiro vyo mu masaha ari imbere. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice.